bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwiweneza nchuti, mutangu ino ndwishasha muri kumwe natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika risamire na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jewi Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro vyo no mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo nabateguriye.
Ufise amagara akibasha aja kuvoma kajege utagira na akacavoma rero ni kure turahagenda nk'amasaha atatu genda.
Uyu ni umwe mu banyagihugu ubu muri komune n'intara ya Bubanza avuga ko ikibazo cy'amazi arico kiri inyuma ya korera iri kwirikekwa muri ako karere. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu. Abantu bashika kuri batandatu baraye bishwe abandi barakomereka mu manuko bwa Somalia inyuma yaho imodoka barimwe yo mu bwoko bwa minibus turikijwe n'igisasu cyatezwe mu kuzimu. Abategetsi bo mu ntara ya Lawa Shabelle babwije ujya Amerika ko abagore babiri n'abagabo bane aribo bahasize ubuzima hari mu mihana yahitwa Daniga ni ku birometero nka 35 mu buraruko bwa Mogadisho mugwa mukuru wa Somalia. Icegera cha buramatari w'iyo ntara ya Lawa Shabelle Ali Nur Mohamed yavuze ko abapfuye bari abadandaza bari bakuye bidandazwa vyabo mu gisagara ca Afgo ye babitwaye Ibalad. Ivyo bibaye haheze indwi habaye igitero c'iterabwoba mu Mogadisho cahitanye abashika ku 358 abandi 228 barakomereka abashika 60 gushika ubu hakaba atawuramenye irengero ryabo bikaba rero bibakaba rero bakeka yuko babarapfuye. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'umukuru wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat bashikiriza ko babandanya bakurikiranira hagufi ibera muri Kenya ahitezwe kuri no wa 26 w'amatora y'umukuru w'igihugu. Bisunze rero ingingo ya sentare nkuru ya Kenya yo ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda isaba isubiramo ry'amatora. Abategetsi babiri bamenyesha ko ONU n'umwe bwa Afrika yemeje gufasha kugira ngo ayo matora abe mu bwisanzure no ku mugaragaro kandi atantureka. Basaba abegwa bose n'ayo matora gukorana na komisiyo y'amatora kuko ariyo ibwirizwa inshingiro rya Kenya riha uburenganzira bwo gutunganya amatora. Ikindi basaba ni ko abanyepolitike bo ku mpande zose zerwa n'ayo matora hamwe n'abanywanyi babo bushiraho icuka gitsimbataza amahoro kandi bakirinda ingendo y'ubwicanyi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika barongera bagasaba abajeje umutekano ba Kenya kwirinda gukoresha inguvu mu mirimo yabo no kubahiriza umwidegemvyo n'ubwigenge bw'abanye Kenya bwo gushikiriza ivyumviro vya politiki. Iryo tangazo rikaba ryasorohewe Addis Ababa ku cicaro c'ubumwe bwa Afrika hamwe ni New York ku cicaro ca ONU ku mugoroba w'ejo. Radio ya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze incuti bakunze.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye tugatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze indongozi zine z'umuhari urunani rw'abanyagihugu FPB Force Populaire du Burundi zarafatiwe muri Tanzania ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije nkuko vyemezwa n'uwo muhari. Mu bafashwe harimo General Major Jeremy Ntiranyibagira umukuru wa FPB na Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana hicegera ciwe bivuga ko bazanywe mu gihugu cy'u Burundi kuri no w'Imana. Mukanya mvuganye na Adolphe Manirakiza umuvugizi w'umuhari FPB ambwira ko afise ivyemezo ko izo ndongozi zafashwe. Turaza kubigaruka ko makuru yacu yo hanyuma ariko handi hato ariko hagataho gushika ubu inzego z'igihugu cy'u Burundi ntacu zirabivuga ko ijwi rya Amerika i Bujumbura ryabajije umuvugizi wa perezida Pierre Nkurunziza n'umuvugizi w'igisirikare bose bemeza ko ayo makuru atayobazi. Kwanza tuje rero mu gihugu cy'u Rwanda imbere ko cyadutandukira avugwa mu ntara y'igihugu cy'u Burundi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kabuye. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Irakoze cyane byanyu.
Uri kura dutunganiriza inkuru nyabaki uhavudushikiza makuru yacu yo hanyuma.
Ndashaka kubabwira ku nkuru yavuzwe mu minsi yashize y'akanama kawe ligashinzwe kugenzura iby'icarubozo kavuye mu Rwanda kavuga ko katabashije gukora ibyo byakazanye mu Rwanda kuko Leta y'u Rwanda itabashije korohereza akazi. Ubwo rero Leta y'u Rwanda nayo yasohoye itangazo navuga ngo isa nkaho igira ikivuga kwiga ngo ibi byatangazwe n'ako kanama, itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ubutabera. Minisitiri w'Ubutabera Johnson Busingye yavuze ko guhagarika ubutumwa bw'aka kanama mu Rwanda ari ubushake buke bwagizwe n'izi ntumwa. Minisitiri w'Ubutabera avuga ko muri iri tangazo nyine yasohoye avuga ati Leta y'u Rwanda yabahaye buri kintu cyose bifuzaga, ati yabahaye uburenganzira bwo kujya mu magereza, gusura abagororwa, gusura za prison, gusura aho muri sitasiyo ahantu bafungirwa abantu ndetse n'ibigo bita ku barwayi bo mu mutwe. None undi akavuga ati ko barahagaritse bagihutira kubijyana mu itangazamakuru batabibwiye Leta y'u Rwanda, avuga ko ari ubushake buke aka kanama kagize.
Muri makere ni nk'uko Leta y'u Rwanda yoba ivuga yuko ibyavuzwe n'ako kanama atari byo, kuko bo bavuga ko batahawe uburenganzira bukwiye bwo kugendera ibyo bigo bitandukanye tubwiye.
Nibyo rwose Leta y'u Rwanda ivuga ko aka kanama ibyo kavuze atari byo, kuko aka kanama kagiye ahantu hose nk'uko Minisiteri yabivuze, kagiye ahantu hose bifuzaga kujya, bakavuga bati rero ibyo bavuze navuga ngo barabeshye nk'uko igitangazo ribisobanura.
Urakoze cyane rwose Asumta Kabuye. Iyo nkuru rero turaza kwigaruka ko ku buryo buramvuye makuru yacu yo hanyuma uyibandanye uyica ijya nini.
Urakoze cyane.
Ubukene bw'amazi hamwe n'ubw'ibifungugwa biri mu ntandaro nyamukuru y'ikiza ca korera kiriko kirikekwa kuba cateye muri komune n'intara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bataka Leta kubagarukira ko maguru masha mu kubaronsa amazi meza n'ahandi ho ngo barahaherera. Diane Ndonse mu ntara ya Bubanza niwe turazi ino nkuru.
Zone Buvyuko yo muri komine Bubanza iri mu bukene bw'amazi burenze urugero kuruta utundi turere two muri iyo ntara. Abajejwe intwaro bavuga ko byunyutse muri kino gihe hari hahitiye uruzuba, kuko n'inzuzi bahora bikora ko zakamye. Ubwo ruzuba nyene rwatumye abantu ubukene bw'ibifungugwa. Abanyagihugu bo muri iyo zone Buvyuko bemeza ko ari nayo ntandaro y'ikiza ca korera kiakekwa muri kino gihe kimaze gufata abantu barenga 30.
Turasheshejwe n'iyo ngwara y'ikiza ca korera gituruka ku mazi mabi n'ikigoyi, kwereko k'ikigoyi caraduteye hanini gose vyandurutse ku ruzuba. None bajya isombe mu ijoro ku murango zitagira ikintu na kimwe, mbere nyakiza kikaca gifatiraho nyene.
Nta mazi tugirana mba mabombo ngaha yarakamye twahorana. Iyo korera n'iki zacaje kutumaranye nahubwo mutabaranye mutugwane.
Uruzi rurabo ruca muri no zone ya Buvyuko nibwo abanyagihugu bikora ko, ariko nagone ntawo rumenya kuko ruzwi ku izina gusa. Ubwo gwahoze ari uruzi rugizwe n'ivyondo vyirabura kubwa ingurube hamwe n'ibindi bitungwa vyama vyahaje, ahandi naho rukagira amazi ateze hamwe hamwe. Aho ateze ni abanyagihugu bagundanira kugira bavome, nayone baraganya ko bashobora kuyabura.
Kwarumye.
Ameze nkaha.
Kwarumye tuza turategera tuza mutunogo.
Niba nahe nubisikanye muhiru sanga tuzoye. Hasiga ayo wazanye nayo kuyemo nayo sese birangana.
Kwa kibuze nyene n'ubu twakivuze n'ukuri.
Kugira bashikira amazi meza bibasaba kugenda amasaha 6 mu kugenda no kugaruka hatarimwo ayo bamara bayatondeye.
Ufise amagara akibasha aja kuvoma kajege utagira nawe akacavoma ni kure.
Muhagenda umwanya ungana iki?
Urahagenda nk'amasaha 3 genda
no kugaruka 3 nyine.
Eh mu kajege hariya uri kwa cyubanze
none mwe muhora muje kuyavoma
hagenda baba.
ibintu birunyuka ugeze hano kwivuriro ritoyi ryo muri buvyuko ari naryo abafite ibimenyetso vy'ikiza ca korera babanza gushikira ko abarirongoye bavuga ko indwi zibiri zihera atani marikorotse yabonetse naho ntamari imisi irenga itatu Nyandwi Anise arongoye iryo vuriro avuga ko bashizeho umukozi avoma ari kuretse ko nahone abavomera ayo muruzi avuga ko adashobora kubamara ubukene bwayo
tukunze gukoresha umuntu dusha duhemba amahera hariho uruza tuvomera tukayazana tukayategura dushobora gukoresha mu bintu byo kunywa canke mu gukoresha iby'isuku nyene mu ivuri mugabo naha yavoma murabona ko ivuri ari rinini amazi dukenera amazi menshi cyane rwose kubera murabona n'iri vuriro sama toilette y'ikizungu bisaba yuko tugira amazi nyene aza nko mu matiyari na menshi
abagwayi bari hano kwivuriro bavuga ko nabone bataronka kumirisha umuti mu gihe batayizaniye icibagiwe co nayo gukaraba nko mu gihe batumwe umusarani
iyo batumye umusarani amazi urumva barigora bakavomesha n'abavomesheje nk'abaganga bakaza kuvomesha amazi ku mahera umva none yofasha abantu bari ngaha kwa muganga bose
musitaneri wa komine Bubanza François Kazovio avuga ko bikigoye kuronka amazi muri no zone ya buvyuko kuko atamasoko yayo ahari ayashobora kwashikanwa avuga ko ari mpaka bayakwege avuye mu kibira ivyo navyo bigasaba uburyo bunini ari naco gituma asaba amashirahamwe atandukanye hamwe na leta kugira ingufu zo gushikana ayo mazi muri zone buvyuko aha tukibutsa ko mu ntara zitandukanye uburere bukenya amazi nkuku bwama bwageramiwe n'ikiza cingwara yakorera nkuko biri muri no zone ya buvyuko muri kino gihe mu ntara ya Bubanza Diane Donse ijwi rya Amerika
Rakoze Diane Ndonse inkuru yawe abakunzi b'ijuru rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Unaho twerekeze mu ntara ya Rutana neza na neza muri commune Giharo hivugwamo ugwaruka ruriko ruja ku bwinshi mu bihugu bitandukanye nka Oman amakenga ni menshi ku bavyeyi kuko ugo gwaruka rugenda rudasezeye he kumenyesha makuru wacu muri commune Giharo intara ya Rutana Alain Yves Irankunda atubwira ibindi kuri no nkuru
Nkuko abo bavyeyi bo ku mutumba Ngomane zone Gakungu babivuga ugo ruvyaro rwabo ruca mu gihugu ca Tanzania rugamije kuja mu bihugu vy'Abarabu nka Omani ikibabaza abo bavyeyi nkuko bongera ko nuko iyo nyifato y'ugo gwaruka ibatanumwe abiciye nikanda mu miryango yabo ivyo rero kubwa bavyeyi biriko bituma bamana umutima uhagaze kubijanye n'ubuzima bwa kazoza k'abana Mutabazi Bernard numwe muri abo bavyeyi yaganiriye ni ya Amerika
n'umubaro dasanzwe ariko kandi kwisanzwe byongeye n'ubukene bwose burimo iki gihugu hagize uronka jakaronka mbira ati woja gukorera udufaranga tumutu ngiye na gahinda gakomeye cyane kuko ntubuzi ubuzima bwiye mwene buzuba bumeze ntubuzi ko azogaruka ntubuzi ko azoherayo urumvuteza kugira gahinda nyene
iyo batuntu banyene ko maze kuba umwana yahindutse imyifato ya rafisi nzi wa mureranye yakuriyemwo kumva ushitse hari ya birukuni kuntu urumva gahinda ku mutima ateza kugumaho kumva uwo umwana w'umubanyi yagiye canke ufyumvise undi yagiye uzi urumva ko yabaje ngo urumva ntako dushobora kugira kuko nta gusezera n'imenye nagiye n'abarumutse nabo bakaje inama barumutse bagiye inama akamwe karagenda ubimenya ko yagiye yamaze kugenda ukorana ko bitanguye muri iyi myaka yaheranye ivyo nta byariho kandi nabo batwara bikika ko bazi uke n'abarundi barimwo oyi ntahandi mu gihugu cya gitunganye iki neza bimetse neza by'igihugu nta muntu ashobora kuza gutwara umwana w'umuntu abana ngo ajyane mu kindi gihugu mu buryo mwene ubwo ubonye ubonye baduteze muri uke n'inyine turimwe
abo bavyeyi nkuko bashishikara bayaga ivyo n'ibimenyetso by'uko urubyaro rwabo rutabona neza ubuzima bwabo bwa kazoza maze bigatuma bahitamo kwigerageza uko ruvyumva buri ku ngoma na dine afise agahinda kuwiwe n'ubu atarashobora guca nikanda
kwarigeze cyo turamuva ku telefone ariko ubu ntitwigera tumwumva yoba yarazimiye yoba hari ntacyo turamenya neza uburege ifise amazinda baba baramuriye kubera ari mu gihugu tudashikayo ngo turabe ubuca wemera guheberana uhebe umwana urumva iki gihugu cy'abarabo hari ubwicanyi iyo mbonye n'ubushatse kujyayo ndagenda nkamucira gace ntintujeyo n'abagiye ntibagarutse guca hehe turakenya none wumva twabarondera gute
Zimwe mu mvo zituma urwo ruvyaro rudashima kumenyesha abavyeyi babo aho bagiye harimwo yuko rutoronswa uburenganzira nk'uko rumwe mu rwagerageje kujabuka bikarugora ruvyemeza bikora imana Justine aha aratubwira izindi mvo
naraciye fasenge wanje nyine ndamubwira ko ngiranje ama acara tangirije ubwa mbere nari nabanje kubibabwira ko ashobora kugenda ntibavyumbe mbanje kandi mara numva ngo bakura ibi hari umuntu numvise yuko abifasha ho birushike yo mwico gihugu c'abarabu nyine muri Oman nyifata tugira nuko tubona atabuzi buhari n'umuntu hahejeje atakazi ngo aheze aronke ico giye nubwo bavugira kupfa canke ukira upfa kugenda kubera ubona n'ubundi kuguma muhira no gupfa nyene n'inzara
amwe mu mashira hamwe aharanira iterambere ry'abanyagihugu akorera mu ntara ya Rutana aremeza ko koko biboneka kwiyo nyifato imaze kwaduka kandi ko idatujijwe ibintu bishobora kunyuka Juvenal Bizimungu arongoye ko dipe mu ntara ya Rutana agatanga umuti w'igikwiye gukogwa
turakora nko kumupaka tumenye ngo babaje butsimbibe ni bangahe cyangwa ni bande cyangwa bavuye turi kugataka intwari ifite ubu tuhamagarira bakamenya ko bateza guteza imbere igihugu mu gutegura ama projects yabo iyo bagiye ntibagira uburagamo bwiza ugasanga rero nabana b'u Burundi nabana b'igihugu ariko baragira ibibazo intwaro ni ifisa bene igihugu mu ntoki dusaba ubwa mbere bahagurukira hasi rimwe ubwa mbere bakundishishura abantu kirondera akazi hazobura abashobora kurondera kujabuka nta mwana azoba ari mu ibarabara gukora ikintu kizima kugira ngo abantu batere imbere mu migambi yo kwiteza imbere kandi bagaca bazabarigisha abana babure yuko bakwiye gukunda igihugu cabibarutse
tumenyeshe ko haheze ikiringo cy'ukwezi ugwaruka rwaba 17 rufatiwe igihofi ruriko ruragerageza kwinjira mu gihugu cya Tanzania ibintu bikabuko mu gihe amakuru dukura mu mashira hamwe aharanira agateka kazi na muntu yemeza ko abatari bake mu bamaze gushika mu bihugu by'Abarabu bagira ubuzima bubi mbere bigashika bakanaburezwa n'igufa mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
imiryango higera ku 2000 yo muri commune Bugabira y'intara ya Kirundo itagira hikika umusaya nyuma y'imvura yabasenyaguriye amazu ku munsi wa gatatu indwi twaraye dusozereye isaba gufashwa Jean Bosco Ndarurinze yarashitse hamwe hari iyo miryango dukurikire inkuru yiwe
Naose kumitumba ya nyamabuye na kigina ili muri komine ya Bugabira abasamburiwe amazu n'imvura yose genya yaguye kuri uyu wa gatatu bari mu bikorwa byo gusanura kuri iyo misozi barashe kugura iyo mvura bita itiza
hagashukara hunga baranyura ubwo nyine hatubona amamaraguye cyakamye bisuma tubona amamaraguye agiye uhabwa urubuye nyene urubuye rw'intoze cyakamye hirya yeye numva abana barambiye akinzura bambutse raje kubambuka abana ati nimuze mwirukanka nimuze mwirukanka turahamba turi buhungire ubwo abana baciye baraje bageze ngaha ubwo turagize cyo muri nyakabone
twebwe ikibazo twagize nico gusamburwa amazu n'umuyaga ubu ikibazo dufise nico kumotronse tuntu dusakaje urabona nk'ubu amabati yaragiye burundu tumo turapfa gusana bakagira turonko dikinga umusaya
abadashobora gusanura bavuga ko bugorovye baka indaro cyane bakarara hanze
reka no kuvunda bunda aho ko umuntu yakabunda kugiti nuko ubona ko kugiti ese umuntu yoba hehe urumva hari bwo bugorovye bakanduka bakasasa imisambi bija banikiye hajya muntu uzo bakaje tugahonja hamwe twese ngaha mu rugo no twanange na indaro rufihe nyene nange naba makarya haza tugahonja ngaha mu rugo haja guhonja aho tukaryama aho twese mu ncoro y'imbeho yiki tugira inzara tugira imbeho byose byatuhera heje
tugenda nko mu bantu basigaranye inzu umwana umwe akajya mu muhano umwe wundi akajya mu wundi ukabo nka zitaguruke none twegera gute ni ukwihangana none ko tutorara ngaha mu kirangara cy'inzu turemeranye na tukajya kubasemberera
abo ku mutumba wa Nyamabuye bavuga ko imvura ibakiza bayiheruka mu kwezi kwa kane ni mu gihe mu bindi bice by'intara ya Kirundo imirima y'urutasi ikuze
mu kwezi kwa kane ni imvura yaherutse kugwa bica bihera ubwo izuba rigumajyaka amazu heshi hamwe hamwe barabomoye barahunze bamwe ngo bajya mu cyankuzo twebwe nta naho tuzi byaratuyobeye ubu twebwe twemeye kunambira ko ngaha turasaba imfashanyo ubiyije twari tuzi uko tuzoca gitera none igiza gusenya
iruhande y'ibisakazo abo banyagihugu basaba no gufashishwa ibifungurwa bagiheza guhura n'ibyo byago buramatari w'intara ya Kirundo muri Kiyoro na Mahomba yarabageze ko
ni imvura mbere uko twabisanze benshi bavuga ko itari ni imvura kuko
amazi yakoroka yari makeyi hakoroka urubura eruvanze n'umuyaga mwinshi cyane gose umuyaga w'inguvu nyinshi twasanze rero amazu ashika 157 yose yarasambutse cyane cyane ku musozi wa Nyamabuye no ku musozi wa Kigina aho Nyamabuye hoho ibiti byose byararandaguritse n'ibitungwa ingurube nyinshi zarapfuye zitwaye nayo mabuye y'urubura zicwa n'uwo muyaga
buramatari na nkabomba aratabariza ingozi harugwa ku 2000
cyadusanga rero ku mitumba y'indababwiye hafi ingo 2000 n'amajana 2 bose baragiramiwe ibiharage bari barateragiye byose byaratwawe ibigori bari barateye amashu ibitunguru bari bateye impande yabyabizishoha byose byaratwawe hageze rero n'akamaramaza usanga amabati yamwe yavuye ku nzu amwe ari mu bushorishori bw'ibiti ugasanga amabati amwe banyine ntibakiyamenya kuko yaraguruka akarenga nk'imetero nka 50 ugasanga amwe rero nkuko nabivuze amanye mu biti ayandi ari mu ibarabara bikabiyateye agahinda gose bituma dusaba nk'abagira neza abo bishobora boza bakagarukira kuri iyo mitumba 2 yo muri komini ya Bugabira
muri iyo mvura hari n'abakomerekeye ariko abajeje intwaro ku rwego rw'intara ya Kirundo bavuga ko bavuye baca barataha kuko batari bakomeretse bibabaje mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze urakenuye hahandi havugwa amazu yononywe n'imvura ni mikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo impunzi z'abarundi ziba muri iyo kambi zimenyesha yuko imvura yaguye ku munsi wa Mungu yononye ibitari bike bagasaba ishami rya ONU gita impunzi HCR kubagarukira ko Vedaste Ngabo n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Kongo
Abasenye wamazu n'imvura yaguye mu nkambi yo mu Rusenda muri iki cyumweru dusoje aho bacumbitse mu miryango y'abaturanyi bari mu masite ya Rusenda Rurinda Gatunguru basaba bagira neza barimo ishyiramwe rya seri kujya baha ubufasha kuko ubuzima barimo ari bubi kandi bushobora gutera abana indwara z'umusonga bitewe n'imbeho bagenda bahura nayo
tibasavye ku mashira hamwe yo abijejwe kwiyudufasha bakaduhereza imfashanyo ishobora kuduhereza ibisakazo icenga twubakira kuko tutura mumbeho turagowe ntaje tubigira kabisa abana ahabarara mumbeho abarara mumbeho aho muyaguje byose biraduga bika banabi ntanaho ndara ikindi ko ndasaba ni tuye ubutungane bw'abavyeyi na leta imfashe nkuko baranze ngaha mu Rusenda cewe bamfashe ihema banyubakire
abone imana Jordi wo muri village ya 16 mu nkambi yo mu Rusenda wahuye n'ikibazo cyo gusenyuka kw'inzu aho acumbitse mu baturanyi n'abana 6 agaragaza gahinda yatewe n'inzu yiwe yatwawe n'imvura ivanze n'umuyaga
kuba byarononekaye ndabwo icyo nifashisha je ni jewe ndijero abana ndumu mama nta mugabo mfite iyo nzu nayihawe ari inzu imwe mu muryango w'abantu ndwe iyo nzu mbonye maze kubona ari nto Jenyine ndiyubakira nubaka inzu nini nkuko twoba dukwiwe chambre na salon na chambre yete y'abana b'abahungu none yanzu yagurutse inzigurutse ubu nta bufasha na umwe mfise ubuzima tubayemo n'ubuzima bubi nyene kuko ubaye usembereye muwundi muhana nta kintu umva mubaye mu nzu muri abantu benshi rero ubuzima turimo ni bubi turashaka no kwandura ingwara ko turi benshi mu nzu
Emmanuel Ntirampeba userukira impunzi z'abarundi mu ngambi yo mu Rusenda atangaza ko hari imiryango 41 icumbitse mu baturanyi kubera amazu yabo yasenyutse burundu
benshi bagiye basaba indaro ubu turafite mu Rurinda imiryango ishika 16 mu nzu imwe habamo imiryango 2 turafise mu Gatunguru imiryango ishika 11 mu nzu imwe buri inzu usanga ibamo imiryango ibiri kubera babuze inzu zagurutse burundu aha mu Rusenda dufite inzu zishika 13 naho nyene imiryango ibiri iba mu nzu imwimwe mu bitabyo bafise ibibazo by'inzu bagiye bagira keretse wagiye sana bose baratubwira ko bashika abantu 41 nibo bo bagiye gusaba indaro ku yindi mihana aho navuze mu kambi yose kuko nari ntangiye kwereka hamwe na hamwe uko byagiye bigenda ubwo rero abo bantu bose bafite ikibazo gushika nino saha baguma baza kutubaza ati mudufashije iki mudufashije ariko kandi tubwiza kubamenyesha yuko gushika ino saha atari amahema ari iki nta kintu na kimwe bafise usanga nyine baba bajyama kandi barabye nabi n'amazi yabo agiye kubomoka
uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikibazo cy'impunzi zasenyewe amazu n'imvura bakigejeje mu mashyirahamwe ashinzwe gufasha impunzi muri iyi nkambi kugira ngo kibonegwe igisubizo mu buryo bwihuse ariko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ubufasha arimo HCR akaba basaba izi mpunzi kuba zitegereje
batubwira ngo turindire dukora amaraporo twarayakoze yabahaye ubu noneho batumye ayereje riki gendera abamazu yagiye agira ibibazo kandi nabonyejo barahejeje kuyaraba ariko nta kintu na kimwe tubone kiri kukirahinduka
imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'inkambi yo mu Rusenda bwakoze barura by'inzu zagiye zisenywa n'imvura igaragaza yuko muri iki cyumweru dusoje imvura yasenye amazu arenga 259 nubwo muri aya mazu harayo izi mpunzi zigenda zisanurira zonyine Kadasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kibwa amajyepfo
Ijugi Amerika turabandanya n'amakuru avugwa mu gisata c'impunzi leta ya Uganda n'amashirahamwe afasha impunzi bahakana amakuru avuga ko ari impunzi z'abarundi ziriko zitoroka ziva mu makambi zija kurondera ico rirenza mu bihugu nka Kenya na Tanzania mu kiganiro namenyesha makuru mu kanya leta ya Uganda n'ishami rya ONU gitaho impunzi HCR bamiriye kure ayo makuru yose inkuru dukesha umenyesha makuru ijugi Amerika mu Uganda Ignatius Bahizi turaza kwigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma impunzi z'abarundi zatahutse ziva mu makambi yatandukanye ya Tanzania makamba zikaja imakamba zisaba gufashwa zimenyesha ko ziri mu bukene budasanzwe menyesha makuru ijuru rya Amerika makamba Chrissy Munezero yaragendeye bamwe muri izo mpunzi
Komine Nyanzalake ni imwe mu makomine y'intara ya Makamba yakiriye abaherutse guhunguka batari bake cyo kimwe na komine ya Kayogoro hejuru yabafashijwe gutahuka n'ishiramwe hase harabandi barundi bizana ku buryo bwabo abo nabo ngo ntivyoreshe kubamenya bose nk'uko bivugwa na Emmanuel Sanzerugeze mukuru wa zone Kabonga ahinyanzalake
rero dufise cyane cyane akabaza ngo naswe wa mukwezi guheze kwezi kucyana batanga kongora impunzi abazi bava mu kambi y'induta ikambi imutendere bose amuturizira yuko basika nka 210 bamaze gusika muri zona yacu ego rya bizanye baje mu mwaka uheze bava mu kambi nyarugoso no mu kambi y'induta bara bakiye batari beke nibo bese mbere gusumba na bahungu na se bararenga abajana 8
Nyandwi Eric n'umutama w'imyaka 62 amaze ukwezi ahungutse ava mu kambi y'induta muri Tanzania arashimira leta n'ishiramwe hase kumfashanya bamuhaye igihe yatahuka ariko ngo irikirahera
yo gahera baduhaye twaragatumiye ndaronse 170 n'ivyo bampaye nyampotigari 130 nuko asigaye nkahemeza kundya bampaye hariya sinzera cyariho bampaye vya meza 3 navyo nyene biri hofi yo guhera abanyakiye nabo nyene ndinda kubako
Hakizimana Godefroy amaze ukwezi ahungutse ava mu ikambi y'impunzi y'Irusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nta kintu na kimwe twasanze afise ngo nta nifashanyo y'ishirahamwe hase yaronse avuga yuko mu bukene afise adashoboye kuronka n'imfungurwa zikwiye agaburira abana biwe ndwi n'umukenyezi amaze iminsi mike yibarutse
urazi nawe utanguye ubuzima bushyashya nta kintu cy'ufise maze gushika hano mugenzi uko kumubona afise kibondo acaragira ibibazo byo kujya mu bitaro gukogwa bituye ku batware baranyakira cyacamba ati murindire igihe abandi baraba bariko bahunguka namwe muzoronka ifashanyo mu bandi kirema kubaho kwiwanje n'ingorane
kuri ibyo byo gufungura ngo ntibigoye gutandukanya umwana yahungutse hamwe n'umunyeshuri w'umusangwa kenshi kubera ubuzima budashemeye babayemo bamwe mu banyeshuri baherutse guhunguka baba badakerebutse
ikintu kiba hanze n'inzara n'ibikoresho bakoresha ku ishuri kubera ko batareza atamirima bafise tujya tuntu babatekereye ubumaze nk'ukwezi ubu turiko turahera atunze umuryango munini ari byo binatuma ku ishuri umenga ntashobora gukurikira nka neza nka twebwe turabarezi ikintu tubona twosaba ni ifashanyo kuri abo bana bahe baraza ubuvuba
Maurice Bayonga ni umusangwa yakiriye mugenzi we aherutse guhunguka ava mu gihugu cya Tanzania avuga yuko abahungutse benshi basanze amatongo yabo akiriho ariko ngo barafise ubukene bw'imbuto n'amasuka
urabona bashikiye mu ruzuba ntibagira imbuto nubwo boronka ahantu bajemagura bigori ntibagira biharage ntibagira bazi ubuzima bwo mu Burundi ni kurima
Gad ni yukuri buramatari w'intara ya Makamba amenyesha yuko atayobewe ibibazo by'abo barundi bariko barasubizwa mu zabo akabizeza ko vuba bashobora kuronswa imbuto
bageje intwaro ndetse n'amashengero n'amashiramwe amwamwe araza arabafata mu mugongo n'abategetsi bamwe bamwe bo hejuru ndetse na twebwe mu ntara turiko turisuganya muri aka gatasi twinjiyemo turiko turegeranya ibiharagi n'ibigori mu ntumbero kugira ngo twaronse imbuto muri ingo itangura ku munsi wa kabiri tuzoheza tuibaronsa.
Abarundi barenga 50 nibo bamenyekanye yuko bari bahunze iyo ntara ya Makamba. Abajeje intwaro bakeneze yuko 1452 bakiriwe mu kwezi kw'icenda kurangiye. I Makamba Tsisi Munezero ku bw'ijwi rya Amerika.
Harakenewe Tsisi Munezero akaba nawe duce dusozera ku ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi Diane na Hazena ne Sant Kimenyi twari kumwe ku zina rya bagenzi bacu tuyifurize indwi nziza muranirwe mu byanyu no mu banyu.